Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana ya kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, moduteza matwi ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize, impunzi z'Abarundi 37 zarishwe zirasiwe mu nkambi y'impunzi iri Kamanyola muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera mu ntara ya Kivu y'Epfo yemeza ko izo mpunzi zarashwe nyuma yuko bamwe muri bo bagiye kwigaragambiza ku biro by'inzego z'umutekano basaba ko bagenzi babo bane bari bafashwe mu iperereza barekurwa. Iyo myigaragambyo yaje gufata indi ntera kugeza ubwo habaye ubwicanyi bwahitanye abantu 37. Amahanga n'imiryango mpuzamahanga amaze gusohora amatangazo yamagana ubwo bwicanyi asaba leta ya Kongo gukora iperereza kuri ubwo bwicanyi. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Amerika ihangayikishijwe cyane n'amakuru y'ubwicanyi bwakorewe Abarundi n'umusirikare umwe wa Kongo i Kamanyola. Muri iryo tangazo, Amerika yasabye Leta ya Kongo gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR n'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano MONUSCO gukora ibishoboka kugira ngo umwuka mubi uri hagati y'impunzi z'Abarundi n'ababakiriye uhave. Mu muhango wo gushyingura izo mpunzi wabaye ku cyumweru, abarokotse ubwo bwicanyi basabye Leta kubacungira umutekano. Abagize imiryango y'izi mpunzi z'Abarundi bagarutse ku kababaro batewe no kubura abavandimwe babo bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe kubarindira umutekano. Claudie Bazumutima uhagarariye impunzi z'Abarundi ziri muri Kamanyola nawe yasabye Leta ya Kongo ko yarushaho kubacungira umutekano ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze kuri izi mpunzi zimaze iminsi zirarahanze zidafite n'icyo ziharira, mu gihe zigitegereje ko hari ahandi ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR ryabimurira hari umutekano wizewe. Imibereho y'izi mpunzi, uko babayeho nyuma y'ibyago byabagwiriye n'ikibazo cy'ubuhunzi muri rusange mu karere k'ibiyaga bigari nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga. Kuri telefoni turavugana na bamwe muri izo mpunzi bari aho ngaho i Kamanyola. Turi kumwe na Maitre Charles Ntagwarara. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Turi kumwe kandi na Claudie. Turi kumwe kandi na Claudie Mbazumutima. Claudie, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Duhere kuri wowe Claudie Mbazumutima, uhagarariye abandi bagenzi bawe b'Abarundi mwahungiye aho i Kamanyola. Muri makeya tubwire uko aho i Kamanyola muri hifashe muri iki gihe.
Bo hano i Kamanyola nyuma yuko hagwiriye ibara abantu 80 impunzi 80 zikaganda 38 zikagandagurwa abasika ijana na mirongo ibiri nabo bagakomereka. Uno munsi twebwe turi ngaha I Kamanyora iruhande y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gisata cya MONUSCO ngaha muri Congo, tukaba aribo badusize kugira ngo baducungerere umutekano kubera ko abasirikare n'abapolisi ca Congo aribo bakoze iryo bara badashobora gucungera umutekano w'izo mpunzi. Tukaba rero turi ibiducungerewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu gisata cyaryo cya MONUSCO hano muri Congo. Tukaba hari imiryango y'abantu ishyika ibihumbi hafi yaba ibihumbi bitatu bakaba bari ngaha iruhande y'iryo shyirahamwe mu bigo biri iruhande y'ishyirahamwe mpuzamakungu igisata cya MONUSCO. Tukaba muri kino gihe nta mfashanyo ahanini ya turabona y'amashyirahamwe y'abagiraneza ndetse HCR imaze kuduha amahema yogashika ku 600. Abantu barashobora gusabikanya ayo mahema bagashobora kugama izuba, mugabo ibisigaye yerekeye ibifungurwa nta kintu na kimwe kuva ku munsi wa gatanu. Abantu barasiba kuronka n'ibyo abantu bari bafite mu mazu yabo. Abategetsi bo bwabaye
Glodie, niba unyumva mugerageze kujya ahantu hatari umuyaga kuko birimo biratugora kumva neza ibyo uvuga. Gerageze ujye ahantu hatari umuyaga mwinshi kugira ngo twumvikane neza. Ariko hagati aho Maitre Charles Ntagwarara, ntago abantu benshi bari bazi ko aho I Kamanyola hari n'impunzi z'Abarundi, benshi batangiye kubimenya nyuma y'amarorerwa yahabereye ku munsi wa gatanu. Ushobora kutubwira muri make ni ryari impunzi z'Abarundi zatangiye kugera aho ngaho I Kamanyola? Maitre Charles Muranyuva, Maitre Charles Ntagwarara ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Ariko Glodie, turi kumwe?
Ego.
Ikibazo narimbaje Charles Ntagwarara, namubazaga ni ryari Abarundi batangiye guhungira aho ngaho I Kamanyola?
Ngaha I Kamanyola impunzi z'Abarundi zatangiye guhunga igihe hatanguriye amagume mu gihugu cy'u Burundi bijyanye kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Niho hatangura nk'uko abandi Barundi bose bariko barahunga kubera ko bariko bararondegwa kugira bicwe. Niho n'izi mpunzi ziri hano zashobora gushika hano I Kamanyola, bakaba bahamaze imyaka irenga ibiri.
Hanyuma hari n'ayandi makuru twagiye twumva ko muri izo mpunzi ziri aho ngaho I Kamanyola harimo n'abandi bantu bayobotse icyo bita abazebia. Ese ibyo ni byo?
Ngo ahanye hariho abantu bahunze, twarahunze tuva mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma byarahuriranye. Hariho ego abagendera muri icyo kibanza cy'Ibusinde basengerayo. Si ukuvuga yuko abahunze ngaho I Kamanyola ni mike myinshi, iratandukanye, mugabo harimo n'igice kininiya abagiriwe ubwicanyi abari baragendeye mu kibanza kiranda cya Businde, aho onye aho umubyeyi Bikira Mariya yabonetse.
Bambwiye ko Maitre Charles Ntagwarara nawe yabonetse kuri telefoni. Maitre Charles, tubwire ibibazo bijya kuba ku munsi wa gatanu byatangiye gute, niki cyabiteye?
Ingene ibintu byagenze tudasinyuma gatoya mugabo tuba tugize iminsi hariho ibimenyetso byerekana yuko umutekano utameze neza kubera kuko ibintu byari byavuzwe nuwo bita administrateur territoire do Walungu nka musitanteri wacu hari izina yari yavuze ahereye ku nyubako bari kwarubakira abantu batishoboye badashobora kugenda gukora ibikorwa hanyuma ngo baronke udufaranga two gupanga aho baba cyangwa baronke ibifungurwa bikwiye abantu rero bagatwita batishoboye abagenzi babo bari ko bararondera twako turagerageza twiyungunganya turubaka utuntu tw'utuzu nyine atako tubifashe tududafari mutumwe nyine tubumba tutagize tutare atari amatafari by'ibyondo n'ibyatsi byo gusakara gusa hanyuma rero twere twagira nuko iyo ntamubonaho uwo musitanteri nagira ngo nibiwabamubwiye gusa ariko yaratubonye arabona n'ibyo ntuze mugani cyahoze ko avuga ngo turiko twubaka amakambi ngo y'abantu barimo bashobora kuba abagwanyi mu majambo yavuye agafata rero kuko aho hari tariki umenge itariki itandatu yari yavuze ibintu nk'ibi itariki indwi z'ukwa gacyenda aravuga amajambo amwe nayo nyine ayasubiramo dukoranye impunzi zose yazitumiye kandi yabanje no kudukengera kuko yari yadutumye ko saa mbiri ariko yaje saa munani yarenze hanyuma aravuga amwe n'ayo majambo arongera ko ngo kandi ngo murakunda kwitwaza ngo mugasenga kuko twebwe turagenda mu mirima tugakora ibyo byacu ibyo bikenewe hanyuma umwe agiye mu muryango tubamo turabana n'abanyekongo n'ibindi twebwe turagirwa ku isaha cyenda saa cyenda isaha nyiranda kuri twebwe turavuga iro zari kuko ni inyigisho twahawe indebo twahawe n'umubyeyi wacu Bikira Mariya igihe yatangwa kubonekera mu Businde kuva kera kuko yahabonekeye kuva ku mwaka w'1990 mu kwezi kwa mbere tariki imwe mugabo yatangiye kujya araboneka igihe cyose ni guhera mu mwaka w'2004 aho niho yatuma ko abarundi abantu b'abanyamahanga abantu bose bitabe ngaha hariho ubutumwa buhambaye ndabashikiriza ijambo kugira bave mu byaha barimo bakurikire Imana kuko ibintu bya ibihe byuzuye bya bihe bya nyuma byuzuye ntibibasange mu bicumu bizatubashikuka abantu benshi mu makungu baracyaba ibi bihugu tubana sino bisubiramo byose niba za Ethiopia, Uganda, Tanzania, Congo Demokratike, Congo Libre, Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Chad, aho Canada aho haraje abantu mu Bufaransa haraje abantu benshi barashobaduka barakurikira mesaje barakurikira ubutumwa twebwe rero twaratugenda iminsi yose tariki 12 z'ukwezi iminsi yose umubyeyi yawe aradushikiriza ubutumwa tukumva rero ijambo ryiwe aho rero ingene byatanguye rero numva twebwe yaciye atwagiriza uwo musani ngo bavuga iro zari ngo twitwaze iro zari ngo kandi umwe ngo agomba kwerekana ko tudasenga ko turi abakirisitu b'abakatolika bemera atangura rero kuvuga gutya atadushuhurira ko abantu abanyagihugu kuko ngo baze baturire amazu tubamwo baduturire batwirukane amajambo ateye ubwoba kuko hariho n'uturadiyo two ngahe radiyo za imukamaniora barabivuze barabyanditse abantu no kuri interineti ari zaci sizi kuvuga ndiko mvuga ukuri sindi ko mvuga ibintu by'ibihuha hanyuma rero urumva intu hatangura kumera nabi mugabo ntitwari twiteze yuko haje cyakurikira intu bibi haciye rero muri ino minsi nzi ko ari mu ijoro rya 12 ari cyari 13 mugabo muri iyo minsi baraje abasoda kumwe n'abapolisi abasoda bagenda mu muryango umwe imiryango ibiri aho turi kumwe n'impunzi hanyuma mu masaha munani y'ijoro atarupapuro rwa manda de perquisition urupapuro rwemerewe kujya gucaka ahantu bifatikije kwa kimwe na procureri baterekwa igikumu barinjira mu nzu batangura baratwara abo bantu ku ngugu babajyana ntibabajyanye mu kasho mikomi babajyana barabanyuruza kuko ni aleve barabapomoreya ko barabatwara babatwara mu gisoda mu gisirikare ibyo rero bazi amategeko ntabyemera hanyuma rero barababanyuruje abandi bukeye abantu barabyumva ubwa mbere abakenyezi babo barongera kujya kubashira utwo bungura bakubwira bamenye aho bari barabatora baca barabakubita n'abandi bagiye mu nyuma zabo barakura ko impunzu babakenyezi barakubita abandi rero ngo twasa tumenya tukiye noneho bonyine ni babyivuge bashitani yamahite tembe ikamenyesha ukuri bose bavuga ngo namwebwe tugiye kubafata tubiri bane tubajya bukame mu Burundi musubire mwese mu Burundi aho rero tujya turumva ko inkuru ikwirakwiraga turamenya yuko bagomba kuzisubiza ku nguvu mu Burundi kuko twarasumba byinshi ndo kwibanda subiramo nayo mu Burundi no kuvuga kudutoteza persecution duke dupfa nk'uko ibusinde babigize ikigarama bakica abantu natwe nagiye ndiko ndakubwira narapfunzwe napunzwe nakubise naraye mu makasho n'ibindi kubera mpogo kwemera nabishingira intaye kuti ndorumva tuzatwumva tuti bagira dusize mu Burundi ku ngubu ngo tujye kwicwa kamwe 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 tutihinge tubanze tujye gusaba umubonano turagenda rero hari baduserukira muri z'impunzi baragenda bashyitse imbere gatoya watwara iperereza hano arabakankamira basubiza inyuma hanyuma sinari nabonye yuko abapolisi bari batondanya minembo abandi nkoho ni bacye batangwa rero ngakunuze gukubita abambe abandi bagiye kugira bati reka ntimutwikira abandi baca amasase bwa mbere hejuru hanyuma abandi bagiye barenganya ari kurengana gusa baca tujya twumva kuko ari umugando byaranga ko ari umugando wateguwe kubakera baca babasa ngoho barazana izikomakomeye karashinikov mu nyuma niho baca bazana rero mitrayeze irimo nyine ubiraze kwari ukutumara kuko akamuntu ndani wabahagaritswe nibo kuko akatandani cyaba gatatu imana atari imana yo nyine yaduhagaritse yaduhagarariye nta kintu kuko na ni monisco yari kuri kilometero ku metero 500 metero amajana ngaho menga gusa hanyuma rero barabyumva mugabo ntibahashitse turi batatu tubaye abandi baratora rero mu nyuma kubera aho bahagarikiye kwirasira bakwiza igitegeringira bari bakeneye abantu barenga 100 bakomeretse 30 bamaze gupfa 30 bapfuye ibiziga birambaraye ngaho bagomba kubanyuruza ngo babatware maze ntihagire bitwe ko tacyabaye hanyuma niho tubajya turatora umwe umwe twajya tugenda tugaterura ikiziga sinzingira ngo imana yarakoze ku buto ubona baragize ubwoba ati ntidushobora gusubira kuguma dutumura gutya abandi
metre Charles ntagwarara metre urakoze kuri ibyo bisobanuro byawe guma kuri telefone turi kumwe kandi na Perepeti Nizigiyimana amakuru atugiraho avuga ko ngo habayeho ubushyamirane hagati yanyu n'inzego z'umutekano ari byo byatumye inzego z'umutekano zikoresha ingufu zakoresheje
oya twebwe twari tugiye kuraba abantu b'iwacu bapfunzwe kubera bari batubwiye ko bagira basubize mu Burundi ku ngufu ca turashyika aho bari babapfungiye ku gasho turababaza dusanga nta n'umwe hari bamaze kubanyuruza turiko turabaza rero iyo babajyanye baca batangura kuturasa ubwo nyene badushwiragiza mugana natwe tuguma mu ibarabara twe nta n'ikintu na kimwe twagize twabona dukekereje uko nyine tubabwira mutwereka abantu bacu aho bari kubera bari babatwaye mu ibyo
Glodie Mbazumutima urumwe mubahagarariye impunzi z'abarundi aho ikamanyola nyuma y'ibyo bibazo byabaye ese ubu ngubu ubutegetsi n'iki burimo gukora kugira ngo uwo mubano mwari musanzwe mufitanye n'abantu b'abakongomani ukomeze namwe mugirire icyizere izo nzego z'umuteka Glodie uranyumva
no vuga yuko byose byavuye kuri bo by'umutekano muke byavuye kuri bo ko twebwe twari tubanye neza n'abavukanyi bacu b'abakongomani nibo batwakiriye imyaka ibiri yose yari isize tubanye neza ata muntu n'umwe arwara uwundi mugabo muri ino minsi niho rero abo bategetsi bagiye umutima radiyo wavuye kugomba kuduteranya n'abakongomani bagenzi bacu none rero muri kino gihe icyo twebwe tubona nta kintu cy'icyizere cyo kuvuga yuko bo ariko baragomba yuko abanyagihugu b'abakongomani basubiza hamwe na twebwe ahubwo bawigisha urwanko kutwica kudusaha urutwacu hanyuma nta kintu na gitoyi ko turabona yuko bariko baradufasha tubona yuko ahubwo ikintu badukorera ni ukugira ngo habe ubundi mugumo ko abanyagihugu bavukanye b'abakongomani batwiyamiriza rero turakorana n'amashyirahamwe turabishyikiriza amashyirahamwe yose mpuzamakungu ariko arakorera ni kamanyora amakenga dufite iyo umutekano muke waramuka usubiye kwaduka ko bizaba bitewe n'abo bategetsi nyene bo ngahanye muri Congo kubera ko babifitemo uruhara rukomeye cyane kuko nk'uko babibabwiye amajambo y'urwanko amajambo y'ukugomba kugirira nabi impunzi yavuye mu kanwa k'abategetsi bo ngahanye Kamanyara.
Maitre Charles Ntagwarara, ni iki mwifuza ko leta ya Congo cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga yakora kugira ngo nubwo muri impunzi ariko mubeho mubeho neza?
Urakoze kuri icyo kibazo. Ubwanwa tugomba kumatekereza kuri iki gihugu yandi muri iki gihugu cya Congo ari seko imisozi ifite mu mwaka w'2022 ikerekanye n'izi ngeni impunzi ikirenza gufasha umuntu adafashwa neza iyo yavuye mu gihugu kuko ahasinya nk'uko natwe twagenze tudashobora kuva mu gihugu cy'Uburundi dukwere gusenga Imana.
Maitre, gerageza uduze ijwi.
Alo, rero rero kuba dushaka kanategeko akurikije ayi Congo hanyuma agategeko mpuzamafungu agenga isahamwe ase kuko bitekani akurikije amategeko afurika yose yuriye ko imyasikeni akurikije neza wubahe impunzi n'aho biba byaraye ugoye kuva mu gihugu cyayo agateka niyabare amapingu ntureba atariko ararorinda gusa ngaborerire n'abandi intungane karyama nawe gusa hanyuma ngo satisfaction akiri kuko ntabwo twara twara bazi kandaha kuko turasara imba kuri programu n'ubwo bwenge n'atuje bati amapingu barashimye cyane ikore kandi n'ubwo bwenge n'ubwo
Maitre Charles Ntagwarara, ntago turimo kukumva neza. Perpetini Zigimana, ibyo aribyo byose, ubuzima bw'ubuhunzi ntago ari ubuzima bworoshye, ariko iyo bigeze ku bagore cyangwa se abapfasoni, ibibazo birushaho kuba ibindi kuko hari byinshi muba mushinzwe birimo kurera abana n'ibintu nk'ibyo. Ubuzima bw'ubuhunzi nk'umupfasoni aho ngaho muri Ikamanyura bwifashe gute?
Ubutwebwe aho turi ngaho mu buhungiro ubuzima ntibumeze neza, ababyeyi abana barabagora bakabura ingene babaryamika icyo babafuka bakabura n'ifungurwa babaha amazi n'icyaronka akwiye. Ni ukuvuga ngaha mu buhungiro ntitumerewe neza rwose kubera umengo nta batwitayeho baturaho.
Hanyuma se ibyo bibazo iyo mubibwiye ababishinzwe bababwira iki?
Iyo tubabwiye turabishyikiriza ababijejwe ntitureka ngo tumenye icyavuyemo kubera twamenye icyavuyemo ariko tubonye icyo badufashije. Ababyeyi barabura agasabune abana bakabanyako ntibaronke bamesera ibyaha abana. Ni ukuvuga ngaha mwabona ubuhungiro turafise ibibazo byinshi.
Glodie Mbazumutima, Maitre Ntagwarara yaravuze ko aho ubwo bwicanyi bwabereye ni muri metero nkeya cyane hafi yaho ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano mu Burundi zifite ibirindiro. Kuki izo ngabo zitatabaye?
Ibyo baryaguriye ahantu hadafite
imeze yaho iryo shyirahamwe mpuzamakungu ni igisata cya MONUSCO rikorera. Ibyo bintu byose iryo baraho ryagwa hari igihe cy'isaha 9:30 gushika isaha 11 bariko bararasa abantu ari amasoro menshi abantu benshi bariko barahwera babuze baja niyo bapfa. Niho rero twaruha tukava aho hantu tugashobora guhungira kuri iryo shyirahamwe rya MONUSCO rya ONU isata cya MONUSCO ngaha muri Congo. Ku irembo ryaho dushyitseho niho baca batwakiriraho bakaducungerera aho hantu. Kuba hari umuntu n'umwe haba mu bategetsi bo ngaha i Congo haba mu ba mu bajejwe umutekano wo mu ishyirahamwe mpuzamafungo ni igisate cya Monisco. Nta n'umwe yigeze ashika aho hantu ngo yirabire ibintu uko biriko bigenda cyangwa ngo yamire. Twebwe twarapfuye turabura ikidutabara, Imana yonyine abasigaye niyo yashoboye kubatabara. N'ahandi hoho wese twari gushyirira rimwe
bapfuye.
Urakoze. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefone dufite n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo bavuga kuri ibyo bibazo byabereye i Kamanyola. Mani irakiza, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mugina munara ya Cibitoki.
Ikibazo cya
ubwa mbere nabanza guhoza iyo miryango yabuze ko birababaje kubona wari wahuza ukicwa n'urusoro kandi wari uzi ko n'umutekano. Kira kabiri nari mfise utubazo dushika tubiri mbaza abo batumire. Akabazo ka mbere, amatwi adutumira bawe uko aba izo mpunzi zari zagiye ku imisamirano ku kigo cya gisirikare cyabo muri Congo. Eragoma ndababaze none nta bundi buryo bari bafite bwo kuza kubohoza abo bantu batarinze kugenda ari benshi, ko natetane ko numvise harimo abantu baciye ubwenge nka ba mitre azi iby'amategeko, ariko ushobora ubundi buryo bari gushaka gukoresha kugira ngo asaze irekwa ry'abo bantu batarinze kugenda ari benshi. Uko bagiye ari benshi abaza bo bacabiyumvira ko bateye bagaca babwira yitwarira atari ngira kabiri. Nagoma ndamubaze none hayikanye Kamanyola ko zari tuzi twese ko ari impunzi. Nagomba mbaze none so bari impunzi zifashwa na HCR cyane iza mpunzi zimwe za ihusinde zihungira muri Congo za bimwe bavuga ngo n'abazeriya. Nagomba ntandukaniza abantu yuko ziba ari impunzi zifashwa na HCR ziri mu ikambi cyane ko ari impunzi ziri hagati mu bakongomani. Murakoze ibibazo byanjye bibiri.
Urakoze cyane. Maitre Charles Ntagwarara, ushobora gusubiza ibyo bibazo bya Manirakiza?
Dan urako ndabishobora ndambire kuri cyo cya kabiri. Twebwe turi impunzi zizwi na HCR kuko yafise attestation de demandeur d'asile ntibara duha statut definitive gusa, turazi turabaye registre nibo nyene. Kandi twebwe baradushimira ku nyifato yacu aho kugira ngo mbere mu ikambi hajya munuze ngo ndi muri bagajya miliyoni 65 ku isi zifashwa na HCR zikazigora, kuko ngo birabagora cyane ubukene burahari. Mugabo twebwe baradushimira ko tuba mu miryango yindi tukibeshaho ko twe twashe twakira isuka bakaduha bakatinaha mu mpande abo mu bana murakotesha mu mirima mukagenda mukariba katwereka matongo tukarima tukimbura tukaronga ibyo dufungura cyane cyane ibigori n'ibiharage, hanyuma tukagurisha no mbere tugaheza tugatanga amafaranga yaho tuba amaruwayi. Twebwe rero tubayeho ase iratuzi mugabo ivyo kudufashisha baratubwiye bati muri iyi myaka uburyo bwo kubafasha kugira ngo muronga aho muryama ngo muronge ibingene mwivuze ngo murange ivyo murya muhawe na twebwe hari mugabo twebwe tuzobakugira gushyira iki kibananiye nicyo kibatwemereye umutekano na protection ivyo bagumye babigira kuko hari ivyitwa turakorana igihe cyose CNR Commission Nationale pour les réfugiés yo mu bushyanganzi bw'ingaruka hagati muri Congo nize ukira leta hanyuma kifashanya na HCR. Izo rero gahora biturabira neza twe rero dufasha gutya. Hanyuma rero ari ikibazo yari karavuga ngo none ni babandi ngo bavuye mu nzego bo mu Businde ngo bavuga bajya nyine ni gushingira intahe bajya nyine hajya nyine niho hari kujya kuri umuzeyi wacu Bikira Mariya yaje gushikiriza mu Burundi ko ariko igihugu cyatowe muri iyi myaka ya nyuma abashaka bareka kumenya yuko atari imyaka ya nyuma. Ibintu ntibimeze neza ku isi by'uko ni imyaka ya nyuma kujya Israel yabaye igihugu cyatowe mu bya mbere mu kumenyesha Imana ni ko ubu bwa nyuma igihugu cy'u Burundi cyatowe. Hajya rero mu Burundi niho hatowe niho hajya ku kirimba cy'iyo ntihajya hajya ibusinda hanyene Shetani iri kiranganirana ndera ntibugereka cyamugira murabe mwegeranye egeranya ibyabaye Kamanyola n'ibyabaye Ibusinde birafise uko bisa birabinze uko bisa.
Maitre Ntagwarara uranyumva ayo makuru urimo kuvuga harandi makuru atugeraho atubwira ko Kiliziya Gatolika mu Burundi itemera ibyo muvuga.
Kiliziya Gatolika kuva kera naje ndamaze kuvugana n'abasenyi n'abavugana na musenyeri wanje musenyeri ngo yagwe turavugana kuri ibyo izo jewe niyumviye n'amatwi yanjye cyangwa ibyo Ekleziya Katolika kitarashika ko yashyizeho umugwi mu kwezi kwa mu mwaka w'2017 n'abari mu kwezi kw'icyumba irashyiraho abapatiri n'abandi bantu bazobwira amatoza ngo kugira ngo babone ko ayo mabonekerwa ariyo angeto yabo rero irashobora kumara n'indi akamaze atanu kumbura twebwe twemeza ibyo twiyumviye n'amatwi yacu n'ibyo twiboneye n'amaso yacu nta kindi bobo nibatoza bari mu itohoza bazemera bata mu kurindira ko bazemera bazemeza twebwe turashinga indahe ku izo twibone kuko iyo ni inyigisho y'umubyeyi wacu Bikira Mariya nawe ari hejuru yabo basenyeri bacu turabarira kuba kuko niko ibintu bimeze nabo nyine niko bimeze ni ukuri ko biyemeza kandi zobibaba yuko turi mu kuri.
Manirakiza yari akubajije ikindi kibazo avuga ngo kuba mwaragiye muri benshi mushakisha amakuru kuri abo bantu bari bafunzwe ngo bishobora kuba ari ibyo byabaye intandaro y'amabi yabaye icyo gihe kuko wenda inzego z'umutekano zagize ngo mwaje kubatera.
Twebwe twaje muri abo bantu turi kumwe harimo abana 900 batarakwiza imyaka 15 abandi n'abakenyezi ugomba kuko 80% n'abakenyezi n'abigeni harimo abikenyezi abantu b'abatama akazi noneho ngaho n'amasanamu bagomba bakaturaba uwari kuraba ngo yera igitero twari tugiye kugira twari ahubwo bari abantu nyine imbuzi zigowe zumvise ko zibwira zijabuke ngo bazicishe mu ntuze ku nguvu zisubire mu Burundi kuko hari ibintu byinshi umuntu atakwirirwa aravugira ngaha byavuga bivuga nk'ibihuha mugabo tuzohava ko mwe dusanga kwa rukuri ko bojya baragenda bakabatwara bamwe bagasubira mu nguvu kuko ngo umenya ngo igikabisho cyacu kirabangamiye abategetsi hariya biwacu ibyo rero sinobyemeza ntaramara kubitohoza neza mugabo ibimenyetso birabiboneye oya nta ntuze twari twarongeze tuce turungika abantu imbere gatoya kuko twebwe badusanze twari mu mihanda bati babwira babatware ngo baburize imamodoka nayo ibindi ko atari akaguma muntu wo muri enere gusa wo muri agence nationale de renseignement donc iperereza niwe twari batubwiye babungurije babandi bari ngaha bacyatubwira rero batangwa kutubwira yuko natwe tugira twurizwe amamodoka nta kindi ntanuze niba bararashe bari kuraba bati iyo mitraweze yake kuko ibonye hari umuntu afite n'igiti mu kandi none ndi ntizabone kuko hari kwibarabare rikuru ibone umuntu yari afite ikintu abo bantu muri Congo nabo nyene bo baba barabonye umutambakazi cyangwa umwana ari ngaha hanyuma bagaca babwira ubwoya twebwe turi ko tubona umenga hari ibintu bishobora kuba byinyegeje ntituramenya abari muri ibyo mugabo icyo tuzi cyose icyo tubona ni uko atari kaporale cyangwa umusoda musanzwe cyangwa intuze yafashe ingingo amategeko yo kuturasa yavuye ahandi hejuru iyo hazananye ntumbaze ngo ni mu Bushinwa cyangwa muri Amerika Latine mugabo hariho abantu bari bishimikije abo bapolisi n'abantu n'abasoda bari bishimikije abandi bantu bakomeye ntihavugwa byinshi bajo kuko abantu none ndi mu mwamwumva yuko ikibazo cya korisi cyo kutarya amafaranga mu bakajya bitura abantu bibaho nabo nyine barashaka kuba barariye amafaranga bakamara inganda kubera bagira bati bajya abantu ntacyo bamaze ni n'abakeya kandi ntibashyigikiwe na leta nuko bavuze utekereziya niwo muri ekereziya nta n'umutwe wari bwanabona ejo niho nabonye umusenyeri wumvira yaciye ngaha aracya ngaha ibyo yavuze sinari hafi yiwe mugabo nawe ushobora kugaruka mu ndwi zibiri mugabo yaciye aho turi muri iyi kambi arongera aracyaho twafuye abo bantu bacu ibyo yari twarabonye ibyo ni byiza ni kubwira umuntu agira ati aracyiyumvira wewe ko umuntu abaho gusa nta bindi twebwe ibyo ntibyatumwe n'ibyo
urakoze metre reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Jonathan mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ndi Bujumbura
ikibazo cya
ego ubwa mbere na mbere bwobwo no umuriza imiryango yarayibutse abantu turifatanije nabo mu mubabaro wabo bafite uko ibyo bintu nibisanzwe. Hanyuma ikindi nagomba kuvuga nuko nk'abantu bose baba bafite icyo babivuga ko yaba leta y'u Burundi cyangwa ashipere n'ayandi mashyirahamwe hari hakwiye gukorwa amatohoza abo bantu bakoze ubwo bwishanyi bagashyirwa imbere y'ubutungane hanyuma bagahanywa kuko ibyo bintu n'ubwishanyi bw'agahomerabunywa. Hanyuma ikindi nagomba kuvuga nagomba gusaba abo bantu bari ngaho oye muri Congo nimba byoshoboka yuko boca nko mu nzira y'ibiganiro bakaganira na leta y'u Burundi kumbure nko kubyo babona bidakunda kugira bashobore kugaruka mu gihugu cy'u Burundi dufashanye kubaka igihugu cy'u Burundi kuko inzira y'ibiganiro igihe cyose nico mbona yuko ari irama yoshobora kudufasha kugira twese dufashanye hamwe kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi byari byo byumviro nagomba gutanga.
Urakoze cyane Claudier. Mbaza umutima hari icyo uvuga kuri ibi byiyumviro bya Jonathan?
Ego me kuri zerekeye ndugu icyo cyumviro munywanye iyo radio avuze ko hoba ibiganiro bya leta y'u Burundi bya n'impunzi kugira ngo bashobore gutaha ibyo onyegewe sinoziko birebire kubera ko icyatumye twe duhunga ntikiravaho n'ubu urabona ko bikidukurikirana niyo twaroye turatarindiye amatohoza mpuzamahungu yokorwa twarayasabye kugira ngo tumenye neza abo ubwo bwicanyi bwaturutse ko ubu rero ntawo hava atanga imisi yuko ibintu byogenda bijyanye n'ibyo by'ibiganiro. Ubwa mbere wowe icyo dusaba ni uko hoba amatohoza mpuzamafungu yigenga kugira ngo dushobore kumenya abo baduheye kure hanyuma kandi twumve natwe umutekano wacu mu mitima yacu.
Glodie, hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abantu bumvikanye bavuga ururimi rwenda kumera nk'ikirundi muri abo babarashe. Ibyo ayo makuru yaba ariyo?
Twebwe aka karere ka Kamanyola n'akarere kari hafi y'igihugu cy'u Burundi kakaba hafi y'igihugu cy'u Rwanda gushika ubu ko abasirikare b'igihugu cya Congo n'abapolisi b'igihugu cya Congo harimo abavuka ngaha hafi bagashobora kuba bavuga ururimi rw'ikirundi bashobora kuba bavuga ikinyarwanda n'ikirundi birasa ibyo birashoboka byose birashoboka ko hoba kandi harimwo abandi boba baje bari muri bo nabyo ntibirashoboka byose umuntu arabyakira kubera ko muri icyo gihe twari ko turicwa baturasa n'abanyagihugu bari inyuma y'abapolisi bafashanya n'abapolisi n'abasoda abasoda baturasa abanyagihugu badutera amabuye urumva nabyo n'ibintu byari byateguwe urabibona. Turarindiriye yuko ayo matohoza mpuzamakungu yigenga yoshobora kubyotumenyesha abantu bakoze iryo bara avuye kubera ko ibyo byemezo byose by'abo bantu bavuga ikirundi twari twamaze kubitanga turarindiye ko rero tuzoronka inyishu uko ibyo bimeze.
Glodie, ikindi kivugwa ni uko imyemerere yanyu nayo ngo ishobora kuba yarabaye ikibazo ndetse ngo n'impamvu imfashanyo zituruka muri HCR zitinda ngo ni uko mwebwe mutemera ko HCR ibafasha.
Oya, icyo ni kinyoma urabona twebwe iminsi yose twama dufite ibibazo nta kintu na kimwe twebwe twigeze twanka baduhaye imfashanyo baraduhaye amahema twarayashiriye none twovuga ko icyo tutarabona nta kindi kiradushikira nta shyirahamwe na rimwe riratuzanira ikintu na kimwe tumaze kuva ku munsi wa gatanu gushika kuri uno munsi nta kintu cyo gufungura abantu bararonka nta abo bantu rero bavuga yuko twebwe tukwemera kwacu ubutuma amashyirahamwe adashobora kudufasha no kutubeshyera kubera ko nta kiraza nacyo turabona amahema baratuzaniye turayakira amazi barayatuzanira naho ari amazi mabi ya Rusizi tukayanywa none mwumva twebwe icyo kintu kwemera kwacu kwa nk'imfashanyo twoba kuriye kwatacyo turya twanga kuko nubwira abadutavuze gusa n'ahandi hoho twebwe twemera Imana hanyuma ibijyana iby'Imana isaba nibyo dukora kiretse ibinyuranye n'icy'Imana ishaka acyo twokora byo ibyo urabyumva nawe
reka twongi dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi rya Amerika. Daniel mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Cibitoke.
Ikibazo cyawe?
Jewe ahanini nashaka kugira icyo nterereye buriya. Nashaka guterera. Ikiganiranye n'izo mpunzi twebwe amakuru twayakiye nayo byaratubabaje kubona umuntu ahunga ahunze umutekano muke n'ubundi agahita ahungira mu rugo rero tukabona iyo turiya muri twebwe izo mpunzi nimba zidashoboye ikindi izo mpunzi umutekano kuko niho zagiye muri Congo zirondera abifuza gutaha bobatuzanira bakabazana mu Burundi abatifuza gutaha nabo bakaba ari abahandi hantu babajyana ariko bashobora kubahirizwa agateka kabo.
Urakoze cyane. Peripeti Nizigiyimana, hari icyo uvuga kuri ibi bitekerezo bya Daniel?
Komeje kuri ibyo bintu avuze. Hajewe n'uwonye cyasino fasubiye mu Burundi ahubwo bo tubabanyikira hanyene bigahera biheze kuko mu Burundi sinavuye ofisi amahoro navuye yo mpunga barampfunze kuva nkiri umwana mu 2005 bampora gusengera ibusinge tugenda kurondera Imana. Ni kuvuga je kuri isa wambwira kisubira mu Burundi yotumanyikira ngaha nyene bigahera biheze sino kwigera ndota ngo usubire mu Burundi kuko n'umundi nta mahoro fise ini sose nabaye mu Burundi kuva mu bwana bwanje nta mahoro nari fise sinigera mba mu nzu ngo nginja nk'abandi sinzire mu nzu igipolisi cy'amakunzu kindondera kandi atakintu atamuntu nagiriye nabi ariko umpora ukwemera kwanje ugusenga byonyene. Ni kuvuga rero kuri icyo kibazo cy'uwo muntu cyose ntibatasubira mu Burundi naho byomera gute naho byaba bimeze gute kuko narabonye ukuboko kw'Imana ishobora byose baraturasha amasaha abiri yose baresitara mitrayezi barayirashisha nk'isaha yose Imana yo mu gihugu yaje kudutabara nta muntu n'umwe yasohotse ngo adutabare kiretse Imana yonyine. Icyo gituma jye no kuri iyi saha ndizigiye Imana yo mu ijuru ko izodutabara nicyo bakaba twungururiza ahandi bakaducungira umutekano wacu kuko twabunze tudafise amahoro n'ubundi mu gihugu cy'Uburundi nta mahoro twoharonkera naho twogaruka hajyewe ku izina ry'iwanjye sinotangaruka mu Burundi kuko nta mahoro nari mfise kuva mu 2005 ndi umwana mfungwa nk'ubitwa naravunaguwe gushyika aho mbi kimuga gushyika no kuri iyi saha ni ukuvuga jewe nta mahoro mfise mu mutima yuko nogaruka mu gihugu cy'Uburundi gushyika uyu munsi.
Maitre Charles Ntagwarara, leta ya Kongo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi baramutse bafashe icyemezo cyo kubajyana ahantu mujya kuba mu nkambi mwiteguye kubikora cyangwa se murifuza kuguma mubana n'abaturage?
Twebwe aho bazodushyira baza ko bazaduha ijambo tukavugana. Twebwe baramaze kutubona kandi barabishimye baratubonye yuko tubana n'abantu mu miryango tukabana neza hanyuma tukimenya tukarima tukorora mugabo bashoboye kujya baradufashisha ibyo kuko barabishoboye amakunga aroye hamwe ndiyo nanirwa 2500 kubafasha ibibabeshaho turere ahandi hantu hameze neza turonka umutekano bamwe babona yuko turiko turarondera badufasha kugira ngo turonke agateka impunzi erega n'umuntu baba bashaka yuko amakungu murage amategeko yayo niyo mategeko ya Kongo amategeko yose agenga ishyirahamwe rya Afurika yose yerekana yuko impunzi uburondera yuko yosubira kumira neza kumererwa neza ikazotaha iwabo imerewe neza nizo rero batujyanye ahantu hameze neza tukabanza tukikinga ibi bihuse tukamenya aya mateko ko ariko arakurikizwa kuko gushika n'uwo munsi ubwicanyi bwabereye ubusinde ntiburavamo ikintu ngo tumenye ijambo abishe aho bantu ni barashwe bajya n'abapolisi b'igihugu cy'u Burundi ariko babagize barakubitije mu munyoro batitaho kire muhangane kuko tubona nta mutima wo kubikurikirana bino none rero mu Burundi ho mu majyambo makeya hasanzwe hari ibibazo byinshi natwe turakurikira tukumva yuko n'abanyepolitike bariko bararondera ibiganiro ntiyagira icyo bishikako twebwe nitwe twatashye tumaze kubona ibimenyetso by'uko turondegwa kandi n'ibintu twemeza turabibona yuko hari hawe nabaza yuko dupfukamira Imana tukayisenga tugashimagiza umubyeyi wacu Bikira Mariya atugendera yaba atugendera tariki 12 iminsi yose turabibona rero tugashimagiza ibyo hari aho birya mu mutwe turabizi sibyo tugira intuzeye kuva kera kandi byarabashikira kuko twaranabyandika twegera tuti abo bantu babona ikibazo cya Businde bakabona agasa bagahaka hanyuma akaribwa mu mutwe biragoye kandi n'ubu nyine barabahafi kubona ntibizohera ngaha utagomba kwegera Imana ngo ariko akurikirira Imana yo mu ijuru izomwereka
ariko metre ikibazo nari nkubajije baramutse bavuze ngo kugira ngo umutekano wanyu ubungabungwe nuko mwashirwa mu nkambi aho uwo mutekano warindwa mwiteguye kujya muri izo nkambi
twebwe twibaza yuko tuzoganira nabo bantu bazopfa gufata nk'imashini gute bazotwereka abo bategetsi nibaza yuko ari nka leta ya Kongo hasi hashobora kujyamo n'abandi nk'ubu amakungu kuko tubona ducungerewe na MONUSCO n'amakungu barashobora kutubwira bati harabonetse ikibanza kandi aho hantu n'ahantu hameze neza twebwe ntituri abantu baterwa turashobora kubana n'abandi bantu kuko hafi na hafi kuko turi ngaha mu nzu baduhaye aho badushyira amahema none ntibashobora kuturondera ahandi fifiti aho tuba iruhande y'abandi bantu hanyuma rero tukazobishwaho amakungu afisha dufashije kandi dufasha ibindi tukitegurira kuzohava dutahuka mu Burundi turiko turakora ibintu izo n'ibintu ngira ngo sonde formule possible no bashobora gutora ingene tuzobana n'ibindi arayo amateka ingene abitekanya neza sho kuvuga yuko bazodushyira mu bintu bidashoboka ibintu byose bishoboka amategeko asanzwe anabitekanya tuzogenda kugira ngo turi abantu badashobotse abantu bashobotse tuzokura tugende muri iki gihugu cya Congo barafise ibibanza bindi bitekanye bishobora kutujyanamo abo bandi bo ngaha turanabicura twaratwumva ibihuha n'ibintu rega ntitwabisubize byose ari ibindi byari byaratanzwe guhera no mu kwezi kwa gatandatu twumva ngo hari abakinnyi b'imipira bava mu Burundi ariko abagihugu cya Congo kikaba abategetsi bamwe bakabasubiza inyuma bati yakuza kwitanga kuvuga ngo murarondera impunzi ko mwojya gukina kandi muzi yuko bavuye iwanyu banki byuzuze tukabona ingene abategetsi bagiye amajyambo bagiye baravuga nka musitanderi wine twashiye dutangura kubona yuko hariho ibyo ako karere akumbibe turatinya yuko abapolisi n'abasoda baho bafise akandi kari inyuma tutara amatoza niyazokerekana hari igihe twasanga ari abantu badashigikiye ijambo ry'ukuri badakurikira ibintu by'ubutungane nibaza yuko igihe bazokugurira dosiye bakayakurikirana ukuri kuzomenyekana abo rero nibo twanka n'abandi twobana neza nk'uko twahora nk'uko naba twari twabanye neza turima dutekanye
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika Kaliste wiriwe neza uri hehe
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ikibazo ku kibazo n'umwete nakwisaba imiryango mpuzamahanga biriya bintu biteye agahinda kubona impunzi zakirwa mu gihugu zarangiza zikicwa mene muri buriya buryo ni ibintu bibabaje igihugu kijya kwakira impunzi ziba zizi ko igihugu kiba kishobora kuba cyacungira umutekano izo mpunzi ntabwo byumvikana uburyo abantu bicwa mene buriya buryo bari mu gihugu kigengwa n'abayobozi ntabwo byumvikana icyo nisabira nuko abayobozi ba Congo babazwa biriya bintu nta kindi murakoze
urakoze cyane Glodie mbaza umutima mwavuze ko mutegereje ibizava mu matohoza ubwo bwicanyi bwakozwe n'ingabo za leta ese mwizeye ibizava muri ayo matohoza
amatohoza azokogwa ataho yegamiye akozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni nibyo nibaza yuko azora amatohoza azoba neza tuzoyemera nta 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 kibuza yuko tuzoshemera amatohoza kubera ko abatwise se bazotugirira amatohoza ishyirahamwe mpuzamakungu twebwe turi mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu nicyo gituma dusa ishyirahamwe mpuzamakungu rigire amatohoza ku byerekezo bwitanye kugira tumenye abakoze iryo bara tuzobyemera rero ibizova mu matohoza tumaze kubona uko bimeze ko ari amatohoza yigenga by'ukuri yuko ataho ahengamiye yakozwe n'abategereza kuyakora aho twebwe dushobora kwemera ibizova muri aya matohoza
muri iki gihe mutaramenya igikurikiraho mutarahabwa ibisubizo by'aho bakwiye kubashyira ni ibiki mwifuza ko byakorwa mu buryo bwihuse kugira ngo nibura ubuzima bwanyu bwongere gusubirana cyangwa se mubeho nk'uko mwari musanzwe mubayeho
imbere y'uko badushyira mu kibanza ngira ngo tuzomaramo igihe kirekire mbere y'uko dusubira guhunguka twebwe icyo twifuza ni uko ubwa mbere umutekano wacu ucungerwa bikwiye kugira ngo ntihagire irindi bara risubira kugwa ikigira kabiri twifuza ni uko abantu baronka ikibafasha kubera ko aha turi dusa n'abari ahantu hugaranye nta kintu na kimwe gishobora kudufasha dufise abantu ntibagire icyo bafise bafungura kuva ku munsi wa gatanu w'indwi ishize barabasahuye ibintu byose nta kintu cy'ukwifuka nta kintu mu bisanzwe n'abantu bari ngaha batagira ikintu na kimwe kiretse ihema baryamamo byonyine batagira icyo bifuka na zone zitabakwira kubera ko igikigiri nicyo yakwira tumaze kuronka amagana atandatu amagana ane
hanyuma se
hanyuma rero twifuza yuko bogerageza uburyo bwose bakaturonderera ikintu gishobora gufasha abo bantu abana barabariswe n'inzara abana barabariswe n'imbeho kugira ngo ubuzima bushobore gushoboka mbere y'uko dushobora gushyika hariya aho mu kibanza batuteguriye bagomba kuzohava badushyiramo
hanyuma se ubusanzwe hari imfashanyo mwari musanzwe muhabwa yaba na leta cyangwa se ishami rishinzwe impunzi aho ngaho
twebwe mu bisanzwe ntitwari impunzi ziri mu ikambi mugabo twari mu minwe ya hashe na sene n'ishyirahamwe bita sene komisiyo nasiyonari saje de rofije riri mu gisata cy'ikirangantego bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya congo muri icyo gihe twebwe turafite impapuro zose ziduha uburenganzira bwo kuba muri iki gihugu hanyuma ku bijyanye n'iki gihugu cya congo no ku bijyanye na n'ishyirahamwe hase turafite impapuro ziduha uburenganzira bwo kuba impunzi zifite impunzi mugabo rero muri kino gihe nta mfashanyo twari twaronka ko twaragenda mu bikorwa tugakora tukibeshaho abarima bakarima aborora bakorora abakora iyindi mirimo bakitunga twe ntitwari dukeneye ibyo by'imfashanyo twari tuzi yuko n'iryo shyirahamwe hase mu ntumbero yaryo atari urukwame rifasha abantu ari ukugira ngo ribafashe ubwa mbere hanyuma abantu nabo baheze bashobore kwimenya mu buzima none rero twebwe nta kintu na kimwe twari dusanzwe turonka twari dusanzwe twibeshejeho ngaho ubu rero byose byarahagaze byo kwibeshaho nicyo tuguma dusaba kugira ngo haboneke imfashanyo yofasha aba bantu kugira ngo ejo ntihagire uwundi muntu asubira gupfa bijyanye n'uko yabuze ikintu kimufasha icyo afungura icyo yifuka bikenewe kugira ngo umuntu abeho mu buhungiro
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi ry'Amerika irakoze wiriwe
mahoro
uri hehe
mu Kayanza muri zone mbirizi muri komine gatanu
ikibazo cyawe
Ayo makubaza ikintu ntatawe kumva zo kubura nyine itangaza makuru rikwiye. Baba batwumva nyine ngo hapfuye ngabaze bi abari no tumango nabari mu nabari mu mpunde twe ntituramenye umuco wabyo sinigene byabimeze.
Urakoze icyo kibazo ndibaza ko baje abatumirwa bacu bagisubije ko bamwe muri abo ngabo bapfuye cyane cyane ari abaturutse mu gihugu cy'u Burundi ahitwa Ibusinde aho ngaho ni mu Kayanza ariko Charles Ntagwarara ari cyo wasubiza kuri uyu mukunzi wa Radio Ijwi ry'America
ego cyane nuko kumva yo ari muto cyane kiyo nayo kumva yuko yorobazwa n'abarundi abantu bapfuye ngahana abana b'abarundi abana b'igihugu imbere y'ukurondera yuko kumva yo ari dini yo kwa banzege cyangwa n'abana b'abarundi bapfuye mugabo icyo twemanga cyo turazi aho turi kumwe nica nyine bazira uko kwembere gashetani irababazwa nuko dushingira intahe umwami wacu Yesu tugendane none mbere hapfuye rero umugwe dusangiye kwemeza uwo abigatari gatani wari ya komine gahombo arahazi arahazi Businde niyo ashobora ko yahagendera cyangwa urabona hariho benshi batinya kubera bagira batekereza na leta barabigwanya hanyuma rero bagatinya mugabo nibafite hasi batinyuke nabo nyine bashinga intahe bababazwe n'abapfuye urumva rero hapfuye abana b'abarundi abarabuze bemera mugabo twebwe koko nasubire sibihuha turi kumwe mu mugwi wemera nabonekerwa ya muzee wa Tukira Maria mu kibanza kiranda cya Businde nabimenye nabyumve abyumvirize abano hasi yaho yari Businde.
Urakoze cyane mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cyanone mu magambo magufi cyane Glodier Mbazumutima ni iki mwifuza?
Icyo twifuza twebwe nuko agateka kacu agateka k'umuntu yahunze kubahirizwa ubuzima bukaba abantu bakaronka ubuzima bakaronka ikibafasha umutekano bakaronka umutekano hanyuma kugira ngo twebwe niyo amahoro yaboneka mu gihugu cy'u Burundi twe ntitwaje ku kuba abakongomani turabarundi turiteguye amahoro niyaboneka mu gihugu cy'u Burundi tuzoca dufatanira dusubire iwacu iyo twavutse i Burundi. Ego twifuza rero yuko tworonka umutekano tukaronka agateka kacu agateka k'umuntu kubahirizwa tukaronka n'ikidufasha muri kano gahinga turimwo muri ano marushwa turimwo mu majambo make n'ibyo twe twifuza.
Glodier Mbazumutima tuvuganye uri Kamanyola urakoze cyane kuba wabonye akanya kugira ngo muduhe umuco kubyabaye aho ngaho i Kamanyola wakoze cyane.
Murakoze namwe
nshimire na Perpetini Zigimana nawe wakoze cyane
namwe murakoze turabakengurukiye.
Maitre Charles Ntagwarara nawe turagushimiye cyane kubwa akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injeniyeri Suley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi i Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeza muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.